ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Ndini teka ntangereje kubana namwe nchuti namwe bakunzi b'amakuru mutegurirwa n'uruganda yaga mu ntumbero kurondera inyishi yihuta akaranda ka COVID-19 mu karere k'ibiyaga bigari. Kazi makuru yacu uno munsi mu nimero yayo yoja 81 amakuru mugiye gusumbwa mu kirundi na Jean Maria Carlos Nahazwe mbifurije ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire ikiriba mu kiya cya Rusizi. Hazindutse uruhagarara ikiriba kuri uno wa mbere igenkezo y'igira 17 rusamu n'umwaka. Ugo ruhagarara kwa gwatewe n'imyerekano yazindutse irakogwa n'abanyagihugu bo ngaho ikiriba biyamiriza ireswa ry'umuyabwa wo mwako gace yarashwe ejo ku mugoroba n'umusirikare w'igihugu FRDC mu gihe yari karagerageza kwaka uwo muyabaga agatelefone kiwe. Inkuru ya Jafar vya dunia twashyire mu kirundi na Samuel Niyukuri.
Mu makuru twatohoje urikwekwa n'umusirikare yishe arashe uwo musore nyakwigendera bivugwa ko yagombye kumwaka telefone yiwe ngendanwa uyo musore aranka kumuhereza telefone uyo musoda. Amakuru twaronkejwe aremeza neza kurupfu rw'uwo musore usanzwe arongoye ako karere umushinga nahe bisimise Kapenda Fise. Imbere y'ugo rupfu rw'uwo musore chatumye abene gihugu bo mwako karere bongaho kiriba wondesi bugara ibarabara rikuru nimero 5 vyihuta mu ntumbero yo kugira hakogwe amatohoza mu kugira uwo musoda yikekwa ko yakoze iryo bara ko yotabwa mu mvuto mu kugira ngo akirige urubanza rw'ikibiriraho. Abo bugaye ibarabara bahereye ku kiraro cyo ngaho kiriba wondesi no kuvuga nta muntu numwe yemerewe kurengana mwako karere.
Muri site mu nziza barundi ya Murongwe akanyamuneza ni kenshi mu bigeme n'abakenyezi bakiri mu myaka yo kurondoka. Abakenyezi bakabanezerejwe n'imfashanyo igizwe n'ibikoresho byo gukora isuku mu gihe bari mu butinyanka baheruka kuronswa ku munsi wa gatanu igenzi 14 n'ishyirahamwe IGEAFI. Inkuru ya Godioze niyo saba.
Ishyirahamwe IGEAFI ryaratanze ibikoresho byo kwifashisha ku bakenyezi n'abigeme bari mu site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe iyo bari mu mihango kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 14 rusama umwaka wa 2021. Abo bakenyezi n'abigeme b'impunzi z'abarundi muri site ya Murongwe barakenguruka cyane kuri ico gikorwa cyakoze n'iryo shyirahamwe IGEAFI bakongera bagahamagarira n'ayandi mashyirahamwe kurabira kuri IGEAFI kugira nayo aze kubafasha. Ibyo bikoresho rero bikaba bigizwe n'amasabune, cotex, amakariso hamwe n'indobo. Abo bakenyezi n'abigeme barasaba kandi IGEAFI ko yokora nk'uko no kuzindi mfashanyo. Twabamenyesha ko abakenyezi n'abigeme b'impunzi z'abarundi bari muri site ya Murongwe balenga 2,300 aribo baronkejwe izo mfashanyo kubwo ikiganiro yaga Godioze niyo saba mu site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe.
Tubira mu kiya cya Rusizi. Umushikiranganje w'ibikorwa umutungo kamere n'amatongo mu ntara ya Kivumanuko arahamagarira abanyagihugu mu karere ka Uvira kwijukira kwandikisha amaparasere yabo mwa kino gihe leta yatanze akabijya mu kugabanya amafaranga asabwa mu kwandikisha amaparasere. Muri ano mezi atatu ari mbere iparasere izandikirwa amafaranga amadolari angana n'amadolari 150 mu gihe yahora yandikirwa amadolari 250. Twumvirize umushikiranganje w'ibikorwa umutungo kamere n'amatongo kuri mikoro ya Jafar vya dunia.
Ndiyo wana journaliste, tulikuja kusensibilize wa ndugu wa Sange kupitia mradi ya Zoa juu ya kuambia wa population ya Sange importance ya kukuwa na dokima ya nyumba ama ya shamba. Kama mnavyojua, affaire foncière ni secteur yenye iko parmi ma service générateur ya ressources ya l'état. Raia iko na besoin ya kupata dokima juu ya kusekirize shamba yake ama nyumba yake. Gouverneur wa province alitutuma kama ministre sectoriel juu ya kuja kusensibilize wa ndugu wakuwe en règle na makaratasi ya l'état juu kesho yake isilete shida.
Mutama Petero Sanja Abwe Wimakobora yahora aboneka nk'icyitegererezo mu bantu bamaze imyaka myinshi kuri nosi yarashinguranwe iteka ku munsi wa gatandatu igenzo gye 15 usama uno mwaka mu kigwati ciwe cy'amavukiro cyangarura imakobora. Sanja Abwe yari yavutse ku igenkezo rya gatanu ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajyambere 1866 yitabye umuremyi mu ijoro ryo ku igenekezo rya gatatu rishiri rya kane rusama imakobora afise imyaka 155. Amakuru yacu uno munsi naharangiriye. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye kuva mu ntango gushika here. Yakoze cyane Hassan Shabani yafashije kuba kuyabategurira duhagarariwe na Emmanuel Ntirampeba. Je Maria Carlos ni ntazo nebashikirije mbipfurije amahoro n'amahonda giraho muba mwubahwe na gahindukira.